Iri ni ijwi ry'Amerika. Ubu ijwi ry'Amerika ritangira ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ni saa 11 n'igice I Kigali mu Rwanda n'I Bujumbura mu Burundi. Abatwumva mwese mwaramutse neza aho muri hose, muri kumwe na Etienne Karekezi hano I Washington. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Dutangire ibiganiro byacu by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Etienne, amakuru tuyatangure ku rugendo rwa Papa Francis mu gihugu cya Uganda, aho Papa Francis yashimagije igihugu cya Uganda ku ruhara ntangire cyakoze mu kwakira impunzi. Papa Francis yashikirije aya majambo igihe yashika mu gihugu cya Uganda, yashikirije ejo ku munsi wa gatanu avuye mu gihugu cya Kenya. Papa Francis yagize ati, aha muri Afrika y'umuseruko igihugu cya Uganda cyarakoze igikorwa gihambaye cyo kwakira impunzi, congira kiraziha akaryo ko gusubira kwiyungunganya mu buzima bwazo mu mutekano ntangire. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho impunzi bivuga ko igihugu cya Uganda gihaye ubuhungiro impunzi 500,000 ahanini zahunze ingwano n'ubwicanyi bubera mu gihugu cya Repubulika ya Congo iharanira demokrasi hamwe no mu gihugu cya Sudani yo mu manuko. Papa Francis yavuze kandi ku isi yose ibona ku intara ya Afrika ari intara irimo umwizero. Yavuze kandi ku rugendo agize mu bihugu bitatu byo muri Afrika rufite umugambi wo kwerekana ibintu byinshi iyo ntara imaze kurangura hamwe n'ibintu bikihanze. Papa Francis aza kumara uyu munsi wa gatandatu ari mu gihugu cya Uganda, hanyuma azoce aja mu gihugu cya Repubulika ya Centre Afrika ku munsi wa Mungu. Bitekanijwe ko muri izo ngendo zose azogendera ku masengero n'ibyibutso by'abakristu ku musigiti hamwe no ku kampi impunzi imbere y'uko aganuka agasubira I Roma ku munsi wa mbere. Tukivuga kandi ku rugendo rwa Papa Francis mu gihugu cya Uganda, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Musenyeri Samaragde Mbonyintege, umwungeri wa Ekleziya ya Kabgayi, akaba kandi n'umukuru w'inama y'abepiskopi mu Rwanda muri iki gihe ari mu basenyeri bagiye kwakira Papa Francis muri Uganda. Araheza aramubwira ukuntu Papa yakiriwe.
Kigaragara yakiriwe neza kuko usanga bari baramwiteguye bihagije. Bari baramwiteguye bihagije kandi ubona ari uruzinduko rufite ikintu rugamije cyihariye. Nkuko wenda muri Kenya umuntu yabonaga uruzinduko rwa Papa rufite ubutumwa bwihariye rugomba kuvuga, cyane cyane ku byerekeye umuryango, ibidukikije no gukorana kw'amadini. Uyu muntu yabonaga muri Kenya, hano mu Bugande kigaragara kurusha n'uko byose usanga byerekeje kuba maritiri y'Ubugande, dore ko bakorana bibiri imyaka 50. Iyo urebye rero ukuntu babiteguye n'inyandiko zakozwe nazo zicamo zireba, arerekeza inyigisho, ubutumwa, cyane cyane ku byo yakoze uyu munsi wa none ahantu munyonyo n'ahantu haguye umumaritiri witwa Andrea Kagwa, akaba ari n'umurinzi w'abakateshisite, ku buryo uyu mugoroba wose wabaye w'abakateshisite ku buryo bwihariye. Urabona abepiskopi, abapadiri n'abadiyakoni bari bagiyeyo, kuko iyo bavuze umukateshisite ni ukuvuga umuntu wakira abakristo akabigisha ariko bashyikiriza abo ngabo bamukuriye. Hari ibyo rero yasabye wenda abepiskopi n'abasaserdoti gukorera abakateshisite,
mwatageramo bimwe
ni ukubafasha gutunganya umurimo wabo, kuteka ntibakora muri za kondisiyo zoroshye kuko abantu bagomba kugenda bideplasa basanga abakristo aho bari. Icyo noneho basaba rero gukomeza kuba abashimira ko bahisemo uwo murinzi wabo, ubibutsa ko bafite umurimo wihariye wo kwigisha ivanjiri, ariko akaba atari uwo kwigisha gusa, ari n'umurimo bijyana iteka no kuba umuhamya w'ibyo wigisha.
Uyo yari Musenyeri Samaragde Mbonyintege, umwungeri wa Ekleziya Katolika ya Kabgayi, akaba kandi n'umukuru w'inama y'abepiskopi mu Rwanda muri iki gihe ari mu basenyeri bagiye kwakira Papa Francis muri Uganda. Yaganiye na mugenzi wacu Eugene Mukankusi, amakuru twateguriye muri iki gihe agarukiye ngaho rero.
Turamushimiye mugenzi wacu twijeho amakuru avugwa ku isi nijwi rya Amerika hani Washington DC. Tubutse kandi mwese mutwumva mwakurikira ibiganiro byacu ku murongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda ndetse no kuri radio inshuti ya bose umurongo wa FM 104.3 I Kigali mu Rwanda kandi kuba twumva kenshi ku mugoroba mbibutse ko dufite programu kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu isamara igice zo ku mugoroba I Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi ku mirongo ya FM muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isa 12 za mu gitondo ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi
Kira
ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
baramukije gwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika isukurike ryo mu masoko riratuma abantu bafatwa n'ingwara nka korera amacinya hamwe n'inzoka zo munda aha ni mu gihe mu masoko hakunda kwibonekeza ikena ry'ubunzu bwa sugumwe hamwe no kutabungabungwa neza ku buhasanzwe nk'uko ishiramwe gita magara y'abantu ku isi OMS bibimenyesha muri rusangi isukurike rikunze kwibonekeza mu bibanza bihuriramo abantu benshi ivyo biratuma imiliyaridi zibiri n'ibice bitandatu by'abantu bo ku isi amagara yabo abangamigwa nk'uko ishiramwe OMS ribandanya ribimenyesha Uruhara rw'amareta ni ngombwa mu guteza imbere isuku y'ibidandazwa inama yahuje umuryango w'ibihugu vya Buraya n'abashikiranganji b'uburimyi bo mu karere ka Afrika y'uburengero yarinze ibibazo bijanye n'urudandazwa rukwije ibisabwa n'amategeko amakuru dukura mu gihugu cha Burkina Faso ahabereye iyo nama mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka amenyesha ko iyo nama yabaye inyuma yaho byigaragaje ko mu masoko atandukanye yo muri ako karere adandarizwamwo ibifungurwa bidasukuye hamwe n'ibimaze kononekara ukutubahiriza amasezerano kw'amashiramwe yigenga ayo rimyavu kurabintandaro y'isukurike mu bibanza bihuriramo abantu benshi amakuru dukura mu gihugu c'ububirigi amenyesha ko bene ayo mashirahamwe bishika gasiba kuyora imyavu ku minsi itegekanijwe nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijanye n'isukurike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu kuri micro muri kumwe na jewe inamahoro Raisa Liliane akaba munezero kubashikiriza kino kiganiro kiracu uyu munsi ikaze ni gwanyu cyacu nyezina imvirizi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo muri komine Mbuye iri mu ntara ya Muramvya kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokogwa kugira amasoko agumane isuku ku neza y'abantu ruganira na mugenzanje na Eve Irankunda
nuko ubuzi bwa sugumwe bwokongerezwa bikaba n'imiburi y'iburi hakiyongera ko nk'ibindi nka bibiri
Hari marobine yaramirwa nabi nk'abantu bitabarimisha kiyago bakigisha abantu kugira ngo barabwe no bogira isuku ndwara ziva ku isuku rikizogabanwa abategetsi barongoye iyi zone ya gatabo hakaba n'abandi bategetsi nyine bari mu nyuma zabo barakwiye kubishyiramo ingufu kugira ngo turabe yuko iryo suku ryoboneka
Bodahararabanye n'inkivye vyamwe bariko baracuruza bagendane nk'amazi yo kuzabararonga zabarabishira ahantu heza bakareka kuzabarabishira hasi ari nk'ivuka bakareka kuzanda hasi bagashira ku mbegeta
Kwebwe ico dukora turatanga tagisi isoko nyene baba badusavye nyene turi mu isoko ku nyene
Isoko boyikorera neza nyene bakakora ibintu by'imyanda mu isoko bakaguza ibibanza byo gushyira mu myanda kugira bigire uruhande rumwe n'isanzara
Ogwiza mameza twanda kwa mashonga kugira ngo amasho ntacyafure ngo aje hasi bakagwiza n'abantu bakubura isoko
kogerageza gukora isuku nyene twebwe abari mu isoko kubera ryo terambere ryacu ry'amagara yacu ko bigira mu ruhara kubera iryo suku ryo girira kamaro twebwe
habo cyabimba nk'ishimo bazabara iyo ramwe byashya bishikamo
ukudandariza hamwe bidandazwa bidasangiye ubwoko biratuma isuku ritosekara. Aha twovuga nko kugurishiriza hafi na hafi ivyamwa, inyama n'ibitungwa. Ivyo birashobora gukwega urusazi nkuko bivugwa n'abahinga mu vy'amagara y'abantu. Iyindi ngorane ukudandariza mu bibanza bidasakaye bituma imyanda myinshi ishikira ibidandazwa ani nk'intumuko canke amazi y'ibidengeri atewe n'imvura nkuko abahinga mu vy'amagara y'abantu babandanya babimenyesha. Amakuru dukura mu gihugu ca Benin avuga ko abadandaza bamwe bamwe banka gufuka ibidandazwa vyabo kuko batinya ko abaguzi batobibona. Tubamenyeshe ko kubaka amasoko ya kijambere iyo vyubahirije amategeko bikinga ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ani nko kubahiriza ibitigiri vy'abadandaza mwitangwa ry'ibibanza vyo kudandarizamwo nkuko abahinga mu vyo kubungabunga amagara y'abantu babandanya babihanura. Abajejwe ivy'isuku bo kwitwararika ni bikena ry'amazi meza mu isoko. Kugira twumve neza ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu, tega amatwi itohoza mugenzanje Alain Yves Irankunda yagiriye mu isoko ryo muri zone Gatabo mu ntara ya Muramvya hasanzwe hibonekeza isuku rike.
Isuku rike birangwa mu isoko ryo mu Gatabo riri muri komine Kiganda mu ntara ya Muramvya ridashobora konona amagara y'abantu. Hafi y'ikibanda kidandarizwamo ivyamwa nk'amavoka, imihwi n'imyembe n'ibindi biribwa, hari birundo vy'imicafu itari mike. Imbere nko ku metero zitanu mbona isazi zidanana muri uyo mwavu zitondereye ibitunga canke utudobo turimo ibitumbura ziherezwa n'abantu baje gusuma. Akanuko gatewe n'uko iyo micafu irimo udukoko nk'inyo gatuma abanyagihugu baje kwimara kanyota mu kunywa inzoga y'umusururu mwihangari yegereye iyo micafu batoroherwa. Kurikirana uyu mutama Agricole Ntirandekura wo ku mutumba Janga komine Mbuye dusanzeho afise icupa ry'impeke ariko aranywa.
Abantu basomera nk'akagwa turabona iyo kabisa yuko isoko idakwiye birambabaza cyane nkabura uko ngiramo kugasoma naye handi ho urabona kabisa ko biteye ingorane rwose.
Ibura ry'amazi meza mu isoko ryo mu Gatabo rizajyunyura isuku rike rirangwayo. Twatohoje ko imigende yazana namwo amazi avuye hejuru mu misozi ihanamiye iyo soko yacikaguritse. Iyo ikaba inkurikizi yuko abadandaza bigwanako mu kwitwaza imisi yose utubido tw'amazi twiritiro zitanu. Ariko rero abadandaza bamwe bamwe bivyamwa bavyogesha amazi mabi avuye mu mwonga nkuko babitwibwiriye. Ibura ry'amazi meza rirashobora gutuma amagara y'abantu abangamigwa harimwo n'isuku ryahakorera indongozi za zone Gatabo. Uko niko Melchior Cishahayo ayirongoye avuga.
Dufatiye nko ku nyubako ya zone kugira tugire isuku biratugora nk'imvura itaguye amazi atubera intamba namwe murabona kandi ne hasa amagara yabo turongoye atagihindutse ashobora kubangamirwa kubera iyo ngorane yo kubura amazi mu buzima bwa kiremwa muntu.
Gucungira neza ku isuku ry'isoko ryo mu Gatabo ntiryorohera indongozi. Imvo nuko ricungerwa n'abantu bane kandi isoko irimwe abadandaza barenga amajana indwi nk'uko bivugwa na Melchior Cishahayo. Icobaye ciza n'imiburiburi abajejwe kuricungera boshika ku munani nk'uko iyo ndongozi yongerako. Rimwe na rimwe abaguzi barareka kugura ico bashaka bivuye kuko babonye ko isuku ritifashe neza. Kumvirize Nadine Burikukiye aba ku mutumba Janga.
Nk'iyo mbonye nk'aho bacururiza nk'imvoka mbonye nk'ibishishwa biriko biranshisha ntibinetse mbona ko ari umwanda utera indwara. Ubonye ari ibicanshishwa hageze nk'umuntu azanaho ngo mponje agaca muhonja kuri ya indi ngene sati hejeje gukora atashobora kugwara.
Tumenyeshe ko iyo soko ya Gatabo ihuriramwe abantu benshi baza kurangura ibifungugwa babitwara mu bice bitandukanye vy'igihugu. Irema n'imiburiburi kabiri mu ntwi abanyagihugu barisumiramwo bamana ubwoba ko bashobora kwandura ingwara z'ivyaduka nka korera canke amacinya nkuko twabitohoje. Ikibabaje nuko ubuzu bwa sugumwe bw'iyo soko bwamaze kuziba vyongeye n'ubwitwa ko bugikora nibugirirwa isuku ribereye kuko atamazi ahari nkuko twabitohoje kugivyo ni ngombwa ko abajeje ivyisuku mu ntara bakorana n'indongozi zo hasi harimwo n'izijeje umutekano kugira ngo isuku ricungegwe mu mpande zose ako kamo gategwa na Evode Nduwimana ajejwe ibibazo vy'isuku ku ivuriro rito rya leta ryo mu Bugarama
ininya butatu guhinduka mu mutwe kugira ngo yahurumbikwe gusuma natwe habuze guhinduka
mu ntumbero yo gukomeza isuku abanyagihugu bo mu isoko ya Gatabo basaba ko amakori atangwa yoshigwa cyane cyane mu bijyanye no gutegekanya ibungabunga byayo mu buryo bubereye
Amashirahamwe atunganya amasoko arafise uruhara ntangere mu isuku ry'amasoko ahani kugiriranira imigenderanire myiza n'abadandaza hamwe n'abaguzi ivyo vyofasha kwamana ntajyo batorera hamwe umuti w'ibibazo bitandukanye nk'uko biri mu gitabo ngendengwa ko kubijanye n'isuku cishirahamwe OMS inyubako y'amasoko yotegekanye inzira z'ugucishamwe imyavu kugira ibikorwa by'isuku birangugwe neza nk'uko bivugwa n'ishirahamwe rya ONU riraba ivy'ibifungurwa ku isi FAO abadandaza bo kwitwararika ku bidandazwa byabo na cane cane ibifungwa vyoja kure ya hari birundo vy'imyavu aha ni kuja kure y'imetero 15 za rutuzu twasugumwe hamwe n'ibirundo vy'imyavu nkuko ishira hamwe FAO ribandanya ari bihanura vyongeye abaguzi bo kwamana ntajyo bitwaza ivyo basumiramwo vyugagwa neza nkuko ishira hamwe FAO ribimenyesha kugira twumve neza ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu amatwi kiyago twagiranye na buramatari arongo intara ya Muramvya engineer Emmanuel Niyungeko aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Ingenieur Emmanuel Niyungeko ndabaramukije
mwaramutse
murabona yuko isuku ryo masoko ryo barisubira inyuma kubera kubura amazi mucifata mu gutegura ngo mushore kuyegereza abanyagihugu
kibazo cy'amazi rero ni kibazo kitagena cirebanga cyonyine kijana n'ibidukikije ko murazi bidukikije bidakingiwe usanga n'amasoko y'amazi atera yonone karatera kama bityo twahimiriza bene kugira ngo ikintu kijana n'amazi tukibungabunge tugikingire cyane gucyo amasoko ko ashobore kugwira rero hariho umugambi rikomba kwerekwa mu ntara ku soko amwamwe no kwibanze mwe beranga abantu benshi hagomba gutunganya umugambi wo gukoresha amazi ava mu kuzima ajya amazi bakoresha abapompa ture ku isuku ryomera neza gusumba
usanga kandi amakomite yashinzwe kugira ngo acungere masoko adakora neza
nivyo amasoko arafise abayagendera bakurikirana mu bisata byayo byose biberayo hari habaza badatahura imigigwa n'imibereho y'abasanze batunganya iyo soko bakora n'abantu baza barahindagura ku munsi ku munsi tubasaba kwama bagerageza kujana nibihe bwa mbere twamateko turasaba ko abasanze bad fasha magara y'abantu ibisata bijanye bifasha mu isuku mu ntara ya Muramvya ko byo girageza kudufasha kwigisha no guhimiriza abantu baje mu komite y'amasoko n'amakomite y'amazi baronko bumenyi n'uburyo bukwiye kugira ngo bashobore kubandanya bafasha bene gihugu baza gukorera imirimo yabo muri ayo masoko nibanza biranga abantu benshi turabona ko ku masoko amwamwe hari abantu benshi nta buzu bwa sugumwe buhari cyangwa tugiye dufata intumbero y'uko ku masoko abantu bose bafitiye ubunywero uburiro bagirageza gushiraho ucutse kwa sugumwe kugira ngo abantu bashobore baratwifashisha abantu boza gusuma ibatunga ntibaze gusuma ingwara
abanyagihugu uruhara rwabo goburu
bugambira hari rwabo no kumenya ko isoko ibanzwe n'abantu benshi n'ivyi wabo bumve ko amagara yabo ari bagomba kuyashikira ubwambere twe tukaza kumubunganira mu gushira mu ngiro amabwirizwa 10 y'isuku ingwara ziva ku isuku rike ntiziheze ngo zidusinzikariza abantu bacu intare ya Muramvya igize nabene gihugu hagwire mu gwaruka bisigura yuko gwaruka mego tahura kamaro k'isuku mu masoko n'ahandi hose intare ya Muramvya heza ikaba nziza gusumba kwiri no munsi
ndabakenguruki
turabakenguruki nati
Arakoze Alain Ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyago adushikirije tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo inshuti n'amagara bose bari ko baratwumviriza ku ikiganiro arikira cijwi rya America uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu gwaruka ntimurambigwe gume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu w'ukubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
ikibazo jewe nka mu isoko tiko twaraba ibintu bihandigwa ivyamwa iki amazi bayakura hafi atabacokesheje
iyo muzi yuko aho mwandira ifungurwa zanyu ari vyamwa ari vy'abantu bakoresha bya misi yose baza gusuma ngaho umuntu ari yungunganya urashobora gutegekanya ikibido kinini ya uzuravoma kugira ahantu hawe ivyo vyamwa vyawe bibe bifise isuku ribere bene na wabundi aje kubirondera agushorera n'ingongana ngo kuko abona hari isuku rikwiriye ivyo vyamwa canke ifungurwa wanze kugira babigushorere mbaza ndakwishura
none umuntu yokora iki kugira ngo ibi bintu byose bona byogenda biratera ingorane abantu bihagarara kubijyanye n'isuku yo mu isoko
imiriza rikomeye mbere n'ikindi bagatangisha amahera bajya abantu bemerewe kudandaza ni kuvuga ko aya mahera nk'ukurondera umukozi aguma araba yuko byose ari sawa mbere hajya muhejeje kudandaza mugasiga aho hantu muhakubuye muhakorofye hasa neza bikenewe bagashiraho n'amakomite ajejwe isuku kandi isuku ribereye mbaza ndakwishura
ikibazo twashaka kibaza abakuru b'amavuriro yego bakagerageza bakaraba kuri cyane cyane bakora uko bashobora kose turabe kwizongwara kubyukuri ziza mu rugo buryo bw'isuku rike ko zogabanwa
amavuriro eka n'ibitaro bitandukanye barafise uruhara abantu benshi bagenda ari kwivuza hariho umwanya kinabajya abantu bagishika ubwa mbere bakabashira iruhande bakabahimihimiriza imiza rijanye n'isuku ryiza naho babaye naho bakorera eka no ku mubiri wabo mbaza ndakwishura
isuku ryo mu masoko n'amagara y'abantu biracyane
iyo umuntu yanze ibintu bitagira isuku wawundi aje kubigura akabitwara akabishikana muhira hama nawe nyine ntiyumvire kubigira isuku ngo avyoze kandi bishobora kugira inkurikizi idasanzwe rero isuku rihera kuri wa mudandaza kuri ivyo bintu ariko arategura ngo baze kumushorera hama rigakurikira mu mimihana yacu itandukanye
Urashishikara guhumwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Isuku ryiza ryoba rimeze gute
Isuku ryiza ritangura ku muntu wenyine wa mukenyezi yakenyeye neza igikwembe kisukuye asa neza naho yateguriye ibintu vyiwe bamushorera hateguye neza hasukuye umubwenge bwawe kabuzi ku isuku arico kintu ca mbere mu bintu byose mu buzima bavyeyi mwigisha abana banyu kugira isuku nabonye n'abazoheza bakorane indero nziza mbaza ndakwishura
Mbega umuntu yanyoye inzoga yaguye mu isati cyangwa ubutuku amagara yiwaronone
arashobora kononekara kuko cyane cyane nta numwe ataziko isazi ari agakoko gakwega ingwara zitandukanye zijyanye n'umucafu rero ntawuzi iyo sazi yo barivuye ugasanga uranyoye ariko urahanduriye ingwara mbaza ndakwishura
Amazi mu isoko abuze ibintu bica byongerekana
iyo amazi abuze ari mu isoko eka nandi hantu hose mu mihana itandukanye n'ukuri ibintu birayangara ibintu birononekara amazi akoreshwa muri byinshi amazi niyo akoresha kugira yo zivyo vyombo agira koreshe
Ikiganiro nikira n'ubu nyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze kugacika gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Kwabata nk'igituma mu Burundi dushobora gukena ama kandi hari habaduserukira
Nivyo yuko hari ibice bimwe bimwe by'igihugu atamazi meza aboneka usanga abantu bagenda kuvoma mu biyaga canke mu nzuzi zidafise amazi meza uruhara ni rwa leta aho rukwiye kugira imigambi itandukanye kugira abanyagihugu hafi yo mu mihana yabo haba hari amazi meza Nico gituma rero iyo aba bantu badafise amazi meza bakwiye kwitwararika imbere kuyakoresha bayateke bayagirira isuku baheze bacima yakoresha mu nyuma Mbaza ndakwishura
umuntu ashaka kwandura ingwara z'ivyaduka zizanye n'izo nsazi korera amacinya
ego chan murazi yuko korera canka amacinya ari ingwara zijanye n'ubucafu mbere zigasinzikaza ubuzima bw'abantu batari bakeya cane cane abana n'abakenyezi nk'ubuhoho ni gihe c'imvura isazi ziragwiriranye cane gose nimwitwararike kuza murafuka ajyana umwashize ivyamwa kugira ntihagire isazi zibikoreko nikindi tafungurwa muko murakinjika mugerageze mugira isuku mwanze mukubure mukorope n'amazi ari mu isabuni mwirukana izo sazi mbishitse naho mukagira amasafuriya afundikira kugira zasazi n'izigumudiza gukora mu mfungurwa muri ko murategura
mbaza ndakwishura
Nuko mwebwe mwagerageza ubuhinga bwo kuza murarondera imiti myinshi kubera indwara z'ivyaduka tukazaza muratuvura
nibaza ko ubwa mbere uruhara rugwanye nimugira isuku ariko iyo bishitse abaganga bari hano kugira babavure ukabona ko usinzikajwe n'indwara nturindire kuza waremvye irukira kwa muganga kugira bakuvure
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishaha y'ugwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara Wijamba banywanyi bacu Abudara wo muri commune Giheta mu ntara ya Gitega yatwandikiye avuga ko amazi imyaka 10 agenyerewe ariko haguma hamujya nk'akavunja abaza ico yokora muganga Anita Munyana twishurira uyu munywanyi
bambere no kuja kwa muganga bakanza bagasuzuma bakaraba igituma cyane cyane muganga w'urukoba niwe wotumbera kuko murazi ko abantu budufise imibiri itandukanye ushobora gusanga harafise imibiri hanya hafatanye usanga iguma ibavyuka ikabajya
turashimiye Abdalla n'abandi banywanyi batwandikiye tudashoboye kwishura uyu munsi nkuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho gwaruka rutanga isiguro kumyibutsa yaho hambere uno munsi uvuga uti amaboko ajyohanyuranye bikubwiye iki
uno munsi urose nk'ibintu umugenza akakugendera ukamufungurira cyangwa ukamuha ikinyobwa akanywa yo nawe usubiyeyo akaguha urumva biba ari ibintu binezereye
bikubwiye iki
wenda gutumiye uno munsi ngaha aye turaje turaswaza ugwagwe teke turaswaza tumaze kuriswaga ngiyo turarihi wewe nawe je njye numva nawe urahishije wahamagaye abandi je ntiwampamagaye kandi nate tona narago ahamagaye ntagutumira ati gacha duswaga amaboko kugira ngaryohane nuko yasangira ko ndaguhaye uno munsi nawe urahandengereza
bikubwiye iki
Mama kajyo hanyuranye nta muntu yo guhutwe na abona tatwomo no guhana
arabitoye Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira uno munsi tukaba twashimikiye kubijanye n'isuku rike ryo mu masoko n'ingaruka ku magara y'abantu nshimiye ala ivirankunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Muramvya ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikire ubutumwa bugufi kuri 68 31 51 61 canke kuri 79 90 37 90 canke kandi kuri 75 90 49 71 Kuri mikro mwari kumwe na jewe Raisa Liliane ina mahoro na ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugereje ikiganiro kira abatwumva mwese kandi mu masogonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri isaha
mwana msenshuti moduteza matwi muri kigitondo muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki cyo muri kigitondo aho muramutse inshuti n'abagenzi nguko musanzwe mu bimenyereye tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa Nsengiyumva Obed
nitwa Nsengiyumva Obed ndi Bujumbura mu Kanyosha nkaba nifuje kuramutsa inshuti zanje abagenzi nkaba cyane cyane abanyeshuri biga ku ishuri Ecole Polyvalente do Kanyosha ababyeyi banje nabo tuvukana mu Rumonge na cyane cyane data na mama ama nkaba ndabifurije akaririmbo ka bendi yitwa ya Moto Bendi yo muri Tanzania yitwa Nitajuta
urakoze
merci
ngiyi ndirimbo Nitajuta y'umurwi ya Moto Band wasabye
sure TV has evolved over the years it's gotten
sembe robo nachotaka unipende ipunguze wenge dogo waepuke wapambe wasilete mbwembwe uongo kwa maneno ya wembe wakacha na ngebe moyo moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu moyo wa chuma sina usije nipata ongeza penzi kwa kina jumuisha na wivu
achana nao wanaopiga maju skendo mpya mimi natoka na mzungu nipende mimi wengine kwako wachu umetoka mali ugali na karusu nasema nipemene nipeleme nachotaka yetu siya songe tuwa ache wapige kelele ay, ya mwetu siya ya ene nipemene nipeleme nachotaka yetu siya songe tuwa ache wapige kelele ah, ya mwetu siya ya ene
nitajuta ukiondoka nitajuta
ongeza sila baba na mama wakupende
nitajuta
ukiondoka mimi na wewe wengine wa kweli
bane bane sinye bane bane wewe sinye bane bane wewe
nakukupa chance mama kunipeleka
sinye bane bane wewe sinye bane bane sinye bane bane wewe
jote fanya mama mimi nitapenda
mtu kunyo kunyo milenda sio ufala ila kupenda nzikufa kwenye kidonda sio ufala ila kupenda kunyo kunyo milenda sio ufala ila kupendwa nzikufa kwenye kidonda sio ufala ila kupendwa mbali na mimi
nimeshapenda
mbali na mimi
nimeshapenda
mbali na mimi
kama kibaka kwa mbali mti kwenye nifenda
mbali na mimi
nimeshakufa
mbali na mimi
nimeshaosa
mbali na mimi
kama kibaka kwa mbali mti kwenye
nifenda baby baby nakupenda sana nishike nikushike milele tusije kuachana baby baby nakupenda sana nishike nikushike milele tusije kuachana baki na mimi wengine wa nini mimi naogopa marazi ndo maana niko makini mimi baki na mimi wengine wa nini mimi naogopa marazi ndo maana niko makini mimi
Take a ticket.
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC. Ubutumwa dukurikije ko nubwa Eric Ndibanje.
Nitwa Ndibanje Eric, nkaba ndaha mu Cibitoki muri province ya Cibitoki mu Burundi, nkaba ngomba gutashya nyene wacu ari Bujumbura yitwa Emmanuel Mizigimana, ubundi ngomba gutashya ni mwamwanje yitwa Rukundo David ari muri New York, ubundi ngomba gutashya ni umuntu yamfashije ku mugihe nari mu ikambi y'Umutabira ndihira amashuri yitwa Niyongabo Felix, ubundi nahize n'umuryango wiwe wose mukiwe n'abana biwe, hanyuma ubundi ntacya ni umutama ariwe databuka yitwa Gabriel ari muri Amerika, ubundi nahize ni umuhungu yitwa Habyambere Tunzu ari muri Amerika nyene, hama n'abandi bose twabanye mu ikambi y'Umutabira n'umuyo bose nkaba ngombye kubatasha kuko bari mu mpande zine z'isi bagiye kureho bose.
Saba iyihe ndirimbo?
Indirimbo nabasabira, nabasaba indirimbo y'umuririmbyi Mukombozi yaririmbye ubuzima bwerekeye impunzi.
Yitwa ngo iyo ndirimbo?
Iyo ndirimbo yaririmbye avuga mba magongo yabonye y'impunzi.
Ntashobe kuyironka, nshobora kugushira ko iyariyo yose ya Mukombozi?
Nangora
ni mzomu kozi. Urakoze?
Namu mrakoze.
Ngindi imbo ya Mukombozi Nzeyimana wasavye.
Ni hasta la victoria siempre. Ni wutu uzima na vae muhambi Mutabira. Intambara ni ningho Mutabira hasta. Ibyo nabonye biruta ibyo nize, vise doktora y'ubuzima bwo mu isite, manura mu bashya nkuga Desmond Tutu, simbe nka Thomas Beatty stare fyatu fyatu, harabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ku butunzi bwa mbere ari ubuntu, warakoze mana we utangutajya, utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga, ubutunzi bw'ubwenge, n'inkomezi z'akaga, ubereye amashimwe. Mushikiye igihugu cyanjye Burundi mu biganza byawe, ukirokore nka Daniel Mugobo rw'intambwe, namunsi urenga atakizigamana yo mu ijuru, sinzi ukuntu idarapo yacyo iguma iri hejuru, dukeneye igihugu cy'umutekano na ngere, ay'imfubyi n'amayibobo bahabwa agaciro, dukeneye igihugu kigaragura amosozi, twibagire intambara n'ubuzima bw'impunzi, tubane nka kera ururushe tuzugwe, nturemekane inkwi ku ngata z'imisumari, umubanyi w'umuryango ntugucirane imirongo, dufashanye mu marushwa ndombane tugihema, n'ikiziga n'umuntu nawe kitabiri yashyo, amahoro n'umutekano birambe ngisabisho, amen.
Baba Yesu uliye juu mbinguni, tunakukabidhi nchi yetu Baba, weke mikononi mwako, hudumisha amani na upendo ndani yetu Baba, Jehova mweza, amen.
Arabafisi mitima itagirigo mwinzara, bichanguru yoya rutatituba ni mvura, uwanga gakura abagumutavu, kandi na uzi vyejo nga adresi yurufu. Ok, abisho bandi wabaho yugoko, abisho bandi wabaho ya matongo, abisho bandi wabaho ya migamge abo bose,
kama bahari
igiri hugu kinu kichuya na marasu ya batishoye, manura shira hera intungu za tuitangie, nako zitagize kugira ngumurunda heme, nao tashi wose nk'ibariyeri indege mu kirere, umutekano warugeze ku ntambwe iteye igomwe, impunzi ahiritse tubungabunga ubumwe n'ubudandajira viya, turaba imbere tudahindukira nk'uwanditse wa Bibiliya, umwasi w'Uburundi inyegeje mu Barundi nazojya abona nk'umwana wa patiri, dukora ibyaha byinshi tuba amasengero menshi, tumwemukira Imana tuba hagati y'imisigiti, mwobo w'imbeba twawuze ibijya umukeke, duhinda abazungu kandi umwansi ari twebwe, sigira duhonya abarozi bakaroga, namwe mushaka Burundi bw'ibiziga
data mana rusumba byose, turashikirije igihugu cyacu mu biganza byawe, kirokore nk'uko warokoye Daniel Mugobo rw'intambwe, tubisenze mukama twizeye, turazi ko atakikunanira.
Agize ngo araruhutse, bamurukije ibisasu n'amagrenade, ni byiza kubuwa nyuma mu ba mbere, okubuwa mbere mu ba nyuma, hasta la victoria siempre. Udafise ubwenge kenshi ashimaguriwe, ndazi ku isi nzima twese twasaze, ibidutandukanya ni nivo zo gusara.
Eh, mukombozi dutandukanye gute
arabasara bambura impuzu bagatemera gusa nabasara bambara neza bakibagira kumesa arabasara bica abandi bunyamaswa nabasara batica ariko baryoherwa wabonye ibiziga moso zaremeye cyane kuruta amazi rest in peace sosoke na mukosomali amaraso y'uwisho atandukanye n'uvumuna uyateye namera ahubwo arahuma nabo bica abandi na usigaje imyaka ijana bazatemagura abantu urufundi bazorutema arigiye numviriza amakuru mu iradiyo nicyo ni ntuntu amoto zagakoroka kuko amakuru nshaka siyo numva mu iradiyo natandukaniye n'amatangazo yo kubika ehe bene wacu baguye mu gatumba abaduhe kuruye n'abarundi z'abanyamahanga
umuryango wanje yemwe
hora papa hora mama na mvura idahita
ego sha mwana azogera intambwe rero umwagazi w'intama
muri ko mukurikirana ikiganiro cy'umuziki ku ijwi rya Amerika undi yaduteye akamo ni Manishimwe Jean d'Amour.
Kwa Manishimwe Jean d'Amour niga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima. Ndashaka gusuhuza Jean-Dolbert Mugabe wiga California. Nkacasuhuza Bafasha Jean d'Amour twigana hano muri kaminuza y'u Rwanda. Nkasuhuza Tuyisenge Maurice wigana nawe muri kaminuza y'u Rwanda. Nkasuhuza Buzima Jacques wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya KIS. Nkasuhuza na mugenzi wanjye witwa Sylvestre Sibomana wiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'ubuvuzi n'ubuzima. Nkongera nkasuhuza n'abandi banyarwanda bose banyumva muri rusange.
Basabiye iyi ndirimbo
nkabatura indirimbo Again ya Wiz Khalifa na Charles
Pa. Wangwiki
wahindutse.
Urakoze. Ngiyi ndirimbo ko nahindutse ya The Ben Wasavye.
Ko nahindutse. Ko nahindutse. Ko nahindutse. Ko nahindutse. Kujya nakurebaga umutima udahari. Tae kutu Towa kunaga Ni wawenye kunye Kukowa mundaga Waruru kundu nakabiwe Dina nikwa Sinifuza kukometa Jenyine Ururuge Endo Hiru Hiru Yetu tari kumye Nakindi kindu nipuza Ichabu kabona Kona hiru tse Dabizi kawe kukoye Kuona ko Na hiru tse Yoro tizwe Chihomi zamba Urkipya kachiyo
Fate kiganza dutindane Maze nige gukunda Nawe, nawe Ukwanga zamganga Undu gukunda Kukona kiri waundi Waundi wakera Sinifuza kukomeza Jenine Ururuge Endo Iru Erure mugi etu Tari kumye Nakindi kinu nipuza Ichabu kabona Kona hinute Dabizi kumi kukoye Kubona ko Na hinute Yoro tizwe
nakindi kintu nifuza icyabo kabona ko nahindutse ndabizi ko bikugoye kubona ko nahindutse
iyo natsinzwe kimboni samba uti cyagaciro ubimenya bigiye narahindutse
Teofile yaduteye akama ari Bujumbura mu Burundi
ndi amani Teofile makamba abantu ngaho tasha ariho nahunde mera fosse ari ngo hamwe na registry ari muri etazini amwe na bimaze ari mu Tanzania hariho nubundi ari muri Mozambique kwa Emile amani ariko mbakabo shaka ko yumviriza aka serendiyoni
Akarimbo ka Celine Dion akitwa ngo iki?
Ka Celine Dion.
Akariko kose?
Akariko kose ka Celine Dion.
Urakoze.
Yego murakoze
na. Indirimbo ya Celine Dion tuguhitiyemo yitwa A New Day Has Come. Twibaza ko igushimisha.
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear through the darkness and good times. I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush now, I see light in the sky. Oh, it's almost blinding me. I can't believe I've been touched by an angel. Away my tears, let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. A new day has come. Where it was dark, now there's light. Where there was pain, now there's joy. Where there was weakness, I found my strength. All in the eyes of a boy. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun.
Hey!
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubundi yaduteye akamo ni Ntagorama Emmanuel.
Ntagorama Emmanuel ni imperere mu karere ka Rubavu, umuryango wanjye I Karongi, harimo papa na mama na bashiki banjye, harimo Odeta na Mukanaheri na mukuru wanjye Saneza, abatura indirimbo Mutashi ya Dream Boys.
Urakoze?
Yego murakoze.
Indirimbo umutashe mu rwi Team Boys wasavye nti dushoboye kuyikurongera yamara tuguhitemo indirimbo Antenna ya Fuse ODG afatanije na Wycliffe Jean twibaza ko iza kugushimisha.
She keep you don't really share. I see how you're moving there. You better just stay in line. All I wanna do is just make you mine. You make my heart beat like playing rhyme. Now you won't leave and say goodbye. Africa lady, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady. The things that you do don't fit me. Love me baby, you know say you drive me crazy. I can't let you do me shady.
It was here, it said night nurse. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine. Caught up in the middle of the night time. Even though it's wrong, but it feels like the right time. 360 degrees, she got me caught up in the African wine.
Radio ya Amerika I Washington DC. Umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri kitondo giye kuturangirana yamara dusezeranire ku butumwa bwa Prosper Niyonkuru.
Nitwa Niyonkuru Prosper, aba ndi kuri kaminuza y'i Burundi, aba mvuka Isonga mu ntara ya Burundi. Hanyuma nkaba nifuje gutasha abavyeyi banje bari muri commune Songa nibagiye mere kuri papa wanje Ndabirinde Severe akunda kubakora ibyanda mama wanje ari hajya ku Igabiro nabo tuvukana ndi kumwe nayo Renova n'umuvukanyi wanje ayiga kuri Jeri Bururi n'abandi banyeshuri bose bigana ino kuri kaminuza mu gisata cya psychology ndatasha n'abandi bagenzi bose bari Songa n'abandi bahungu tubana ngaha abandi basabiye karirimbo aturi hari abandi ko kwa Ismael urakoze
indirimbo ahaturi harabandi ya Ismael wasavye ntidushobaye kuyikoronkera ya mara tuguhitemmo iyitwa ahaturi harabandi ya Studio Ajoba Love twibaza ko igushimisha ni nayo ndirimbo dusezeraniye ko muri kitondo kugira umunsi mwiza mwese mwakoze kudutega matwi naho utaha.